ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikibazo cy'ubukene, impfubyi no kutagira ubufasha mu buzima bwa misi yose nticyoroheye abatari bake mu Burundi. Niyo mpamvu umupfasoni Madame Ella Uwimana, murundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Texas, yahisemo igikorwa cyo gufasha abana, abakenyezi n'abandi bari muri ibyo bibazo. Muri iki gihe umurongozi w'ishyirahamwe ibikorwa by'imbabazi, ibikorwa bikorwa n'abarundi bari mu mahanga, Diaspora Works for Mercy Foundation, ahamagarira abandi barundi mu mahanga no mu gihugu kwifatanya nawe muri ivyo bikorwa byo gufasha abo bita abantu nikora. Inyuma yaho mu kwezi kw'icyenda afashije impfubyi zirenga 30 mu kuziha ibikoresho by'ishure, impuzu, ibirato n'ibindi byankenegwa, yiteguriye gufasha uwundi mugwi w'abanyeshure imbere yuko umwaka wa 2020 urangira. Ibindi bikorwa byinshi ishyirahamwe ryiwe rifise nibyo agiye kutwiganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Madame Ella Uwimana ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi na Madame Audrey Nahimana, umwe mu bafasha b'ishyirahamwe ibikorwa by'imbabazi mu Burundi. Reka twakira abatumire bacu. Madame Ella Uwimana, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije Madame Oriane, ndi Madame Ella Uwimana, ndabashimiye cyane. Nakoze.
Yego. Namwe Madame Audrey Nahimana, ndabaramukije, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije nanje, nongera ndabashimira kungena mwanyumviriye ko mukantumira mu kiganiro.
Murakoze cyane bafasoni gufata kano kanya ko kuganira natwe muri ibi bikorwa by'imbabazi muri ko murakora mu gihugu cy'u Burundi. Reka nsigurire abatwumva uko ikiganiro tugiye kugira kigiye kugenda. Igice cya mbere cy'ikiganiro turaza kuganira ku kuntu ishyirahamwe ryatanguye n'icyatumye muri shinga n'ibibazo by'ubukene mwagiye murabona mu gihugu byatumye muri tangura. Igice cya kabiri turaganira ku bikorwa nyezina mu mazi gihe mukora imbere y'ishirahamwe, imbere yaho mushinga ishirahamwe ryanyu na nyuma yaho. Igice cya kabiri nacyo turaganira ku bikorwa muri ko mwitegurira gukorera abatishoboye mu Burundi n'ahandi muri kazoza k'ishirahamwe ryanyu. Muri make Madame Uwimana, uko irishirahamwe ryanyu ryatanguye byabajemo gute? Twatangiye tuvuga yuko byavuye ku mbabazi mwagize ku batishoboye mu Burundi, ariko tubwire muri make ingene waritanguye, ingene ivyo vyumviro byagiye birakujamwo n'icatumye utangura.
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ibi byo gutangura ishyirahamwe ni ntuzanya ni dream come true, ni indoto nashyize mu ngiro. Burya Imana iragutegura uko uzovuka, aho uzoba n'ibyo uzokora. Jewe muri kahise kuwanje navutse mbona ibikorwa by'imbabazi, navukiye ahantu mu Menyaganyaga, navutse mbona hari abantu bakenye cyane mu gihugu, hanyuma ugasanga cyane cyane nko ku bakenyezi n'abakobwa wasanga ari ibanga rikomeye cyane. hanyuma rero nanje ndabigamwo nakuze ndi impfuvyi kwiga amashuri ntivyari binyoroheye nafashijwe n'abandi bakozi abandi ba Samaria b'imbabazi hanyuma rero ndakura ndiga ngeze mu bigero n'ubundi nkomeza kubona ibibazo byari bihari byagenda bitegwa n'intambara abantu bagasanzara nanje kugeza naho ndagita kubera intambara hanyuma nkagenda mu mahanga ngeze mu mahanga nawibagiye ndabona nsize inyuma abona yuko burya bukene barimo nanjye ari ubunateza kuba ndimo rero ngeze narageze muri Amerika ngeze muri Amerika nabwo nyine umutima wo gufasha ndawubona ndavuga ndi aba bantu nanjye nkeneye kugira ngo ngire icyo ntanga ngira Imana rero ndahashitse nsanga nta barundi bari bahari naha muri Texas nahase ndi mu Burundi wa mbere hanyuma abandi bose baje basanga hano n'abanyafurika kubera kuja kuba mu kindi gihugu bigoye niho natanguriye kugira zambabazi rero ndabona nti bwabo ndi umuntu ashobora gukora ibintu byinshi ntangura kuzana kugira abantu batari bazi ururimi benshi batari bazi gusoma no kwandika ntangura kuzana ndabona akantu kose bagize nkabona ubukene burya umuntu anakene ibintu gusa umuntu urashobora gukena n'ibyiyumviro urashobora gukena n'ubuguha impanuro ubukene ni bwinshi rero nagiye mfasha mu bukene bunyuranye ndabibonye rero cyane cyane muri 2006 niho abarundi batanguye kuza ari benshi icyo gihe hemerewe abarundi imiryango 13 byateza kuza ngaha muri Amerika bavuye muri Tanzania nukuri bamaze kuza ntabwo byari byoroshye niho naciye mbona yuko imbabazi rero ziba zikeneye kurenga urugero nacyo bituma Imana itubwira kwama tugiriranira imbabazi tugafashanya muri byose rero abandi bamaze noneho nabonye noneho ngeza kwagura amahema naranatanguye ndashyira n'ishyira hano nyine ryo kugira ngo ufashe abo barundi n'abandi banyafurika baza n'uburira akora rirakora gikorwa hanyuma rero maze kubona urabona ngo uteza guheka uwisimbiza no kuri ndashimira Imana kuko uko twabafashije byari bagiye gushikana ku rugero benshi barashobora kuronka ubuzi bamwe bakabugumamo abandi bakaguma barondeza ariko usanga bameze neza barakeneye ubufasha niba niyumvira ndavuga none ko iki nakoze hano mbona ndi kubona ibyamwa ubwo none ngo ya ubuzigana n'iwacu ni bwo tukunanura baba nitwasiga batagira kivurira niho rero niyumviriye nyuma y'imyaka 15 kuko kuja mu gihugu cyabaye biragoye niho ntangura kugurura amaso ndavuga nti no ntegeza gukora ikintu mu Burundi ego hagati aho narafasha abantu nari nsanzwe nzi abari banzi bantera kamo tuvuga iki tugize iki umugabo nsanga nkabona yuko ari ikintu kiri ubukene bwari bukwiragiye igihugu ndavuga nti none nzofasha uwonzi none abo ntazi nabo bo babayeho gute niho navuga nti agira agire kadre ashobora gukoreramo abo ushobora gushyikira abantu bose banyamukiranye abatishoboye abakene umufungi kugira ngo umuntu ashobore agatwenga ku muntu niburiburi nihaye intego y'uko niweza gushyira smile agatwenga umukuti umukumwa w'umuntu umwe niwe buri ku munsi akagira umuntu aseka kubera jewe akagira umuntu afungura kubera jewe akagira umuntu yishima ati namba yagahuza kubera jewe ati nateye imbere kubera jewe kubera naka ibyo nicyo umuntu aba ariko arashima rero nuko ishyirahamwe naritanguye mbonye ukuntu nagiye ndafashwa hanyuma nkabona yuko hariho n'abagabo turi muri ubwo bukene kumwe ntibagira amashansi burya n'amashansi arasumbana niho rero navuga ati nka rero ndavuga ati none kimwe mu bintu byose ikintu ntushobora gukora kikagira umumaro n'igiki ndaraba ndavuga nti jyewe kuva nkiri muto navuga nti jyewe nshaka kugira ikintu kizohindura ubuzima bwa benshi kandi kigakura kikaba kinini ariko rero hari ikintu cyangumiyemo navuga mvuga ntumbe n'igiki nakora kikamenyekana kigahindura ubuzima bwa benshi niho rero nakemeza ati ngiye gutanguza emerse ministry ni ukuvuga minisiteri y'imbabazi ku bakene no ku mfuvi kugira ngo nabo bashobore kugira ukuntu bashobora kwisobanura nshambona rero yuko niho navuze nti iyi nzira izofasha guhindura ubuzima bwa benshi kandi bihindure na kominote babamwo kandi n'umubano wabo uze utere imbere kubera na kare ndakunda gushinga ibintu nyine by'umubano nkakunda kwibanira n'abantu nibyo rero nkunda ntangaye have you in my thought. Donc nabashize imbere naho mutari mubizi ariko nugumye nabajana aho nagiye hose nuko rero nacyenda gutanguza iyo shira hamwe noneho amaze kujya uwundi maze imyaka 15 nagiye muri 2011 nukuri narasanzwe ubukene bwarabinjiranye cyane kandi birumvikana igihugu cyaciye mu ntambara nyinshi abantu ugasanga baragize ibibazo baracanganyukiwe ugasanga abantu bagize ingufu zo gukora n'ubutitongo rikamunanira ntihagire ingufu abantu mbese baracitse intege navuga nti none ni iki abantu benshi barishimye kuba bambonye bakanka baraba mvuga nti imana yayo noneho navuga nti ok noneho kubera amaze kubona nie ni ukuvuga mbuhiriye nuko bimeje ibyo turishene ubu rero ngiye kurabishyira mu nzego nibwo nakomeje kugenda mfasha abantu noneho 2019 niho navuga nti nyoro nzi kuraba ikintu no gukora ntangu zishyira hamwe nzoze ndakorera ku mugaragaro tumwe ndahora akora ninyegereje tujye nkabona n'abandi babone ko hari abantu bashobora kubafasha umufisi icyo nsaba ashobore nabo gusoma ifa cyane bashobore kumenya aho uwo bashobora kwitura mu gihe bagize ikibazo niho rero natangiye ngo mu Burundi mu 2016 tukaje dutanguza imbasha yo kuziramira abo bantu bantaho nikora imfuzi abapfakazi n'abasaza reka n'abandi bose bafise ubukene bunyuranye.
Ego urakoze cyane rwose murakoze cyane madame Uwimana duhindukire gato ku mfasoni madame Audrey Nahimana madame Nahimana namwe mwarumvise icyifuzo n'ibikogwa madame Uwimana yaratanguye mukaba muri mwari muri ngaho ibijumbura musanzwe mubona ibibazo bihari mu gihugu mwifatanyije n'ibi bikogwa gute byo gufasha imbabazi
ni mana yabikoze sinavuga ko noba nashize mu ruhara rurerure ego ni mana yabikoze turamenyana na madame Yera Uwimana hanyuma arambwira indoto ziwe nanjye sasanga ndashize izo ndoto canumva ko Imana ikwiye kudukoresha tugahaguruka tugafasha abo bantu batishoboye abantu babutse uko bagira babutse icyo bajya nibyo bambara niyo nzira n'imana navuga ko ari umuhamagaro w'imana watumye menyana na Yera hanyuma tutangura ibikorwa.
Ego urakoze cyane rwose nk'umuntu ari mu Burundi kandi ari muri iri shyirahamwe uraza kudufasha kumva zimwe mu ntambanyi zimwe mu nzitizi zihari mu mashyirahamwe nk'aya atangura gukora mu gihugu hagati nuga mu gisagara cha Bujumbura mukanya tuhindukire tugaruke ku madame Ella Uwimana none ugitangura iki gikogwa hari uburyo bwinshi bwasaba yuko kugira ngo utangure canke imbere yuko wandikishirishira hamwe n'inyuma yaho uburyo watanguranye bwari ubuhe watanguye ufasha abande muri rusange turumva yuko mu minsi yahera warafashije abana batari bake utugira amwe mu bumwe mu buryo wakoresheje kumbure reka tubanze twumve amashimwe baguhaye aho wabafasha mu kwezi kwa kane aho urungitse imfashanyo reka dutega amatwi majambo abana bagushikirije aho bari kumwe kumbure numuhisi patiri bari kumwe aho mu kigo babarereye ikigo cha Oasis umuvyeyi w'ikigongwe aho bari kumwe na patiri Andrea Runobagaza aheruka kwitaba Imana reka tubitege amatwi abo bantu.
Thank you. ndabara mukije amahoro y'Imana twebwe ugwarukangwa owazimuze kigongwe batwita generation Jean Paul turashimiye bimwe bivuye ku mutima mama Era w'Imana adufasha mu kudusabira mbere no mu kudufasha mu kuturosa ibishobora kudufasha kubaho n'abandi bamufasha turabashimiye ariko turabasabye mubandanye mutunganira mufasha kunganira umubyeyi wacu Patiri kugira dushobore kuronka ibishobora kudufasha mu kwiga n'ibishobora kudufasha mu kudufasha kubaho turabasabye rero kugira ngo mushobore kudusabira kugira ngo dushobore gutera imbere natwe natwe tubemereye kuba kuzobasabira murakoze tugire Kristo
ibondo munkundire kuzina ryanyu kuzina ry'abarezi no kuzina ryanje nyene ikengurukire abapasoni babiri umwe muramuzi yaraje kuturamusanga aha ni Ella w'Imana undi nawe ni Dafroza ntirambeba umunsi yeze baratwingikiye adafashanye tubakengurukire be kandi tubakomere n'amashi dushishikare kubasabira nabo bashishikare kudusabira dusabiranire kugira ngo Imana idufashe gutera imbere mu bikorwa byacu nabo Imana ashishikare kubaheza noneho no gusaba yuko n'abandi babishoboye bobunganira kugira ngo bashishikare kudufasha Imana ibaje imbere tugire Kristo
uyo rero yararangije kuvuga yari nkuko twabivuze umuhisi Patiri Andrea Runobagaza aho muri cyo kigo cha Oasis umuvyeyi w'ikigongwe abana bari barerewe nkuko twako turabivuga rero madame Uwimana ibikorwa nk'ibi byafashe uburyo bungana gute hariho kenshi abantu bakeka ko gufasha abana impfuvyi abakene bisaba uburyo bwinshi cyane byasabye uburyo bwinshi icyo giye kugira ngo mubafashe mwabafashije gute
murakoze cyane no kuri ibyo vuze n'ibyo hari abantu bibaza ko akijewe ntacyo nufasha ntacyo mfise ariko no kuri ikintu burya ngo isorosoro rigwira iyo rija no kuri ntivyantwaye ama ubutunzi bwinshi kugira ngo umutima wabo bana ukugwe ko akantu gatoka bakanini urabona nka twebwe tuba hanze bitworoheye urabona tuba dufise hari amadovize iyo turungitse barahinduza urungitse nk'ijana abana bararara bari nka kabiri cyangwa gatatu urumva rero yuko igikuru nibaza yuko si uburyo igikuru ahubwo n'umutima kuko nka twebwe turi mu bihugu byo hanze nukuri twarahawe umugisha usanga umuntu atagira n'icarya dushobora kubura icyo urya ubibuze hariho uburyo bakora muri bwa sosiyale bwo kugira ngo ntihagire umuntu yicwa n'inzara rero nta buryo bunini byantwaye ego bwarasohotse cyane cyane kugira ngo ishyiramwe ritangure ariko mu kubafasha natanga utuntu duto duto Imana nkumvira irambwiye ati erega mwana wanjye ibuka muri bya bindi nanjye nkaheza nkavuga ati nanjye ngiye kwibuka abantu b'iwawe niko byagenze nta bufasha bunini nta miliyoni dukenera cyane kugira ngo dukore neza yo gufasha nk'abo bazo mfuzi gusa duhamagarira umwe wese gutanga icyo ofisire ari amadorari abiri ari atatu ndetse cyangwa ari n'igihumbi cy'amarundi akantu kose ofisire karagira akamaro k'ugahaye rero ntabwo bisaba ibintu byinshi kugira ngo umuntu akore neza ahubwo bisaba umutima w'urukundo no kwitanga hanyuma nabyo ni ukuvuga ibikorwa twatanguye kera nk'uko nabibabwiye natanguye ndabikorera ankurise hari igihe narungika nk'amafaranga agafashanyo nkarungikira nko kuri paruwasi y'iwacu nkavuga ndi kubera mwebwe ari mu bwo muzi abakene nimwakira aka gafashanyo muzohereze b'abakene baza kubitura babone namwe murongo kugira ngo mushobore gufasha abo ibyo nagenda ndabikora nyine ku giti cy'iwanje nta n'ishyirahamwe nari bwagire nagiye ndabikora cyane rero nibyo byatumye mvuga nti uriho reka ngira ikintu kije habona n'abandi batagira babo kuko ntabwo ari abantu benshi bagiye bagira kugira ngo ice hanze ndavuga nti reka rero twugurure niba buri abandi nabo bashobore kubona ko hari abantu bashobora kubafasha mu gihe bafite ikintu kibakiba bakinye bafite bakeneye abagarukira ko
murakoze cyane murakoze cyane namwe madame Audrey tugarutse ku cyo madame Uwimana ahejeje kuvuga cerekeye uko amadevize ashika kure wobwira cyane cyane nko kuba ari hanze mu mahanga ico wabonye amafaranga avuye hanze ashobora gukora mu gufasha umuntu atishoboye amafaranga make kumbure nka 50 y'amadolari cyangwa 100 y'amadolari ashobora gushika kuki mu gufasha nk'imfuvyi muri make murakoze cyane abantu none mubona bakiriye bate bakira bate ibikorwa nk'ivyo by'abantu bari hanze mu mahanga bagerageza kwigora gufasha mu gihugu hagati nk'abo bana canke n'abandi mubona madame Audrey bakira bate imfashanyo zivuye handi mu barundi bene babo iyo bashikirijwe nk'imfashanyo
bazakira neza cyane n'umutima mwiza bikunze bakaryoherwa bakongera bakanabashimira ko umutima w'urukundo bafise imana yabahaye ko si menshi rero bavuye ngo hanyuma babafashe
murakoze cyane murakoze cyane
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nkuko twababwiye ni radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turaganira n'abapfasoni babiri mwishira hamwe batanguje ishira hamwe bariko barakoreramwo byo kugerageza gufasha abantu aho nikora abantu batifise imfuvyi abapfakazi n'abandi mu gihugu bafise uburyo buke kandi bariko barafashwa n'ishira hamwe Diaspora Works of Mercy Foundation ubu tugeze mu gice cya kabiri aho tugiye kuganira ibikorwa irishira hamwe rimaze kurangura kuva rigishingwa canke na mbere yaho aho bashinga iryo shira hamwe bimwe mu bikorwa muri make bamaze kurangura mu kugerageza gufasha abatishoboye turumva ko bimwe mu bikorwa babikoze mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi mu ntara zitandukanye z'igihugu reka tubanze twumve inkuru y'umukecuru sinkuru kumbure ni n'ubuhamya ni no gushima kwirishira hamwe mu byo bamufashije umufaso ni madame Ella Uwimana yamufashije aho yamwubakiye inzu n'umukenyezi n'umukenyezi w'umukecuru yitwa Teresa Kirimwandugu umukecuru wo mu ntara ya Mwaro nawe nyene amaze gufashwa n'irishira hamwe tutega amatwi
ose warakoze ibyo wandungikaniye patiri dan patiri logisi yarabimaye byose nta kintu na kimwe atambaye yanze nayo yaraye nyubakiye neza yashirako n'umwango mushasha nuko arampa byose arandishiriza n'ibirago byose ndyamamo arampa n'ibirengeti ndacatambaye na kimwe byose yarampashe neza nawe urutangira naramuka mpuye nabo ndo bamvuye imana yampa yampamagaye nabo barapatiri bacu bo kuri paruwasi ya Kibungeri barafashe neza baranyibakiye ni wo urabe ingene nishagiye abakiye bahita bararaba ngo umenga ni umusore yarongoye ngo yanjye wa mutamakazi ngo ntumenye ko ari umutamakazi none era warakoze neza barashyikiriza ibyo ndungikiye byose nibyo bandanira byose wabaca bandanira n'umurengeti bandaniye ubu ndajyandajyanda magara niyo yandiye yonyine abasaserodoti ba mana rutatarugira byose barampembuye baranyakiriye neza baradi yuko atawumbyigira abigirwa n'imana kandi si imana iyirundi kazi yoyo n'abandi mbona bariho n'amashitani jewe niyanyishena anyishena nafatiwe abandi bakagwara bagakira nanjye nguma nabuhura nk'umwana narigeze kugenda mu gihugu nga byari imbuto y'umuhungu n'iy'umukwe nkabaramura abana ndwi nari naramuganda n'uwo namuyisuye bose bamwe bapfuye ari abagore abandi bafite abagabo bafite abagore ujyanye umwana umwe w'umuhungu ari hepfo yanjye basigarana n'uwundi mwana w'urubanza yamuzaniye urubanza abo ni bo nsigarana warakoze era uraudagirwa nsanaga nawe yaguhaye by'ubutungane imana iguha amahoro mu rugo uguhezagiraho aho wicaye umunsi mwiza urakoze.
Uyo rero nkuko tubyumvise akabari Tereza Kirimwandugu umukecuru wo mu ntara ya Mwaro nawe nyene amaze gufashwa n'irishira hamwe ya Madame Era Uwimana ishira hamwe Diaspora Works of Mercy ibikogwa by'imbabazi bikogwa n'ababa mu mahanga. Madame Era nkuko twatubivuze iki gice cha kabiri bimwe mu bikogwa nk'ibi mumaze gukora utubwira mwishira hamwe ijyanye ibyo mumaze kurangura kugira ngo kumbure abariko baratwumva bashobora kwifuza gufatanya namwe bagire icyo baterereye icyo babafashije mu byo mumaze kurangura n'ibyo mwifuza kuzorangura muri kazoza muri iki gihe ibikorwa murimo nibi.
Muri iki gihe ibyo twakoze nkuko mwabyumvise twarafashije abakene twarafashije imfubyi turafasha abantu nikora mu byo bari bakeneye binyuranye rero mu bikorwa ubu dufise turiko turakora ubu turiko turategekanya kuja gufasha abana abanyeshure bagomba kuja kwiga mwabonye ko twafashije abana batonya baramaze gutangura amashure naho nyene ibikoresho hariho amatwa dusumira amaze kuvugana n'abantu benshi bo mu gihugu baravuga yuko abana bakiri muri ubwo bukene bwo kutagira ibikoresho by'ishure ukuntu bashobora kuja mu mashure ni benshi cyane ku buryo twagomba kugira nka faze ya kabiri yo kugira ngo twongere dusabe ifashanyo nk'iyo yo gufasha abo bana bashobora kubona ibikoresho by'ishure hanyuma ikindi nacyo ni ugusaba ibizofasha nk'abajya abana b'imfubyi abagiye barabonye yuko bafise ubukene bwinshi ngira baza kubitubwira usanga batagira aho baryama ntibagira nk'uduhuzu bambara twabaguriye niforume ariko bakeneye n'impuzu za buri munsi barakeneye nk'ibyo baryamamo barakeneye nk'udusabuni barakeneye nk'utuvuta hariho abana bakeneye amata abana bakiri batoya hariho n'abakeneye amaneti ibyo kubabinda kubera bataba ari kumwe na ba nyina ngo bashobore kubafasha ni ukuvuga ni ibintu byinshi tugiye gukora hanyuma ubundi mugambi tugiye gukora ni uko amashuri makuru muri universite ategekanya gutangura mu kwezi kwa mbere umugambi turiko turakorera kubu ni uwo kuronderera abana bantaho nikora kuko mvuganye n'abantu bo mu gihugu hagati narasanze yuko hariho abana batora ikibazo cya leta cyo kuja muri kaminuza umugabo kubera ubukene ari bantu aho nikora ikibazo bagitoye bakaguma iwabo n'abagitoye nabo usanga ama universite menshi ari prive ari Bujumbura ugasanga rero abantu ntibashobora kuyajamo njyewe rero muri ishyirahamwe rya Diaspora Works for Mercy twabonye yuko byoba byiza kuko nakaricyo turondera ni uko turondera umuntu kugira tumufashe kugira ngo azokwibe ko ejo kuko ndetse ko tuza turahereza umukate buri munsi icyo gihe ntiyo pagi duco yimarira kuko no kugira ngo tumukura hari tumugeze ku rwego rwo hejuru azotubwira ati mwara warakoze uyu munsi umugabo ntidushaka kumana zo batubwira ati warakoze urakoze dushaka kumana zo bwati warakoze cyagiye bazinera baho nashitse rero tugomba kuzorihira abo bana amashuri amafaranga y'ishure hanyuma tubarondereye inzu ibujumbura ngo ashobora kuza baraba ije zose iyo turiko turakora kugira ngo turebe ko nitwamara kubashira muri ibyo bikorwa bagatangura bakiga bizoba iterambere rikomeye mu gihugu kuko burya igihugu cyiteze kigenda gitera imbere rero ibyo birimo kuba turimo hanyuma ikindi na aca ni ugufasha abakenyezi abakenyezi kuko nibo nkingi y'urugo turashaka kuraba bagira twe dusuje joro ni kugira abandi bakenyezi bato bato abariko muriko muranyumva mumenye yuko ari mwebwe na mwatumye irishyirahamwe ribaho kuko kenshi mukunze kwibagirwa kandi ari mwebwe muba muri intango y'iterambere rero turashaka nk'ababyeyi batagira nk'abakenyezi bafite abana bonyine b'abapfakazi bafite abana bonyine tubafasha tukabaha udutahe tukabaha nk'uburyo leta idufashije tugashobora nko kuronka nk'itongo tukabashyira muri za koperative bakarimira hamwe hama tukabaha imyavu kubera narumvise ko isi ntikimera ngira madamu Audrey araza kubitubwira ingorane bahura nabo kuri tere hanyuma rero tugashobora kugira ngo bashobore kuronka ikintu bashobora gutungisha umuryango nabo nyine bagashobora gutera imbere ikindi naco dufise ni ugufasha barya teens mom ni ukuvuga barya abana babyara bakiri batonya hari abo bafata ku ngufu hari abandi kubera ubukene ugasanga barahendwa bakagira iki nabo twifuza kuzobitaho by'umwihariko kugira ngo tubaronderere ukuntu abana babo bashobora kuregwa kandi nabo bakabandanya ariya amashuri kugira ngo bazogire icyo bazovamo njyewe nshinga ntibyakunda uramutse utwaye ndakaba kabaye ariko ubu nibaza yuko barafise second chance barafise umugisha wa kabiri wo kugira ngo bashoboye kuronka umuntu ashobora kubasubiza mu ishuri bakaronka n'umuntu ashobora kubakomeza umwana bashobora kugenda bakiga nabo bakazogira akazoza keza imbere hanyuma ikindi nacyo nk'uko nabivuze hariho nk'abakenyezi nabonye ngaho mu mujyi wa Bujumbura usanga bagenda banyerereza utuntu ku mutwe utuntu tw'utwamwa utundi abo bantu turagomba nabo kuzobibuka kugira ngo tubongerereze agatahe bitume bashobora gutera imbere bashobore kuronka utwo borihira abana bashobore kuronka aho baba niyo umugambi n'intumbero y'ibikorwa by'imbabazi kuko dushaka yuko umuntu atera imbere umuntu wese akiba ko agashobora kuvuga ati nanjye ndafise aho ngeze
murakoze cyane rwose murakoze cyane reka duhindukire ku bari mu Burundi madame Audrey nawe nyine atubwire nk'uko twabivuze zimwe mu ntambanyi ziba zihari mu bikorwa nk'ibi benshi barifuza kubikora ariko nk'uko twabivuze baracika intege haba ku kutagira uburyo ariko kandi no kuba hariho intambanyi zitandukanye amashyirahamwe amwamwe ahura nayo iyo amaze gutangura gukorera ku rubuga Madame Audrey Nahimana zimwe mu ntambanyi zimwe mu nzitizi zihari mu gufasha muri amashyirahamwe nk'aya n'izihe abantu bahura nazo kumbure nazo nyine mukaba muzogerageza guhangana nazo no kugerageza kugerageza kuzitaho ariko inzitizi ziba zihari ziba ari nk'izi
inzitizi dukunda guhura nazo turakunda kubura uburyo kwidepurasa tukabura depurasema kugira tubasike ko twaramuka tubironse naho tubironse twasikayo bakadutura ibyifuzo byabo byinshi tugasanga tuboye nzo ituma tuca duhitamo gusaba ubufasha kugira ngo turabe ingene tugerageza gukorana n'abandi hanyuma tugerageza kurangura ibyo tuba tugomba gukora mu migambi tuba dusise dushaka gukora ni gufasha abatishoboye imfubyi abapfakazi bantu nikora bageze mu zabukuru ibimuga abaragi abana b'abaragi abagendana ubumuga bose n'abantu babuze agashambara tukabahereza agashambara ko kwambara murumva ko ibyo byose biba bikeneye uburyo hanyuma tugasubiza abana abana baheje amashure tukabasubiza ku ishure aho naho nyene mucamwumva ko minerivare ishikenerwa tukubaka ibigo ikinkirerero tukabashiramo canke tukarondera inzu yo gupanga iri hafi y'amashure y'ababo biga hanyuma tukigisha abatishoboye uburyo bwo kubungabunga ni ukuvuga turakeneye guhereza bajya nka bajya bamamusanga babikorera ibintu batembereza nga mu gisagara cya Bujumbura ku mutwe hari umu mamusanga afite umutahe wa 15,000 nk'akarorero mugabo ugasanga atunze abana 10 aca wimva ingene uwo muhereza 30,000 cyangwa tukamuha 50 kugira arabe ingene yogaburira umuryango kubera kudandaza vetin capital to 15,000 ukagaburira abana barenga 10 usanga bitoroshye ikindi naco tugerageza kubigisha kuja mu makoperative kugira bakorere hamwe naho nyene ubumva ko ni vya bindi vy'uburyo biba bikenewe kubitaho ku bijanye n'amagara yabo mu kubaka amavuriro urumva ibyo byose biba bikenewe ni izo ntambamyi nyinshi bari batubwira ngo baratubwira ibintu by'amavuriro amakarata yo kwivuriza ko ibyo byose usanga bikenewe kuri bo abana bataye amashure urumva ko bakenera uburyo kugira basubire mu mashure
yego murakoze cyane rwose murakoze cyane muravuze ibintu bihambaye byinshi kumbure madame era uwimana arashaho no kutwunganira kuko mwavuze kucerekeye uburyo camari kibazo kuri bose bifuza gufasha ariko kandi wabuze yuko n'igihe mugiye gufasha mu buryo bumwe muba musanga hari n'ubundi buryo bwinshi bukenewe nk'uyu haye umutahe umuntu ucusanga umengo umutahe ntacu mumariye kubera ko abafisi ibindi bibazo byinshi cyane yipfuza kubanza gukemura imbere yuko anatangura n'ubwo budandaji aba yipfuza madame Ella nk'ibibazo nk'ibihuye navyo ufise umurongo wihaye uvuga uti ndashaka gufasha imfuvyi kubijanye n'amashure ariko kandi ugasanga hariho abagwaye hariho abapfishije umuntu hariho abafise ibibazo runaka ivyo onye ubyifatamwo gute ubikemura gute ibibazo nk'ivyo iyo ushatse gufasha ariko ugasanga ibibazo ni murengera
no kuri murakoze cyane ico nanugare ni kibazo ariko bimeze no kuvuga umuntu iyo giye kumugiye kumuvura ingwara rimwe osanza gwaye kugura jo bira no ati no mu mugongo byarahitse yo no kuvuga rero jewe ngiye nkasanga izo ngorane ni nazo byanamba baje cyane ndavuga nti iki kintu ni kintu gikeneye guhagurukirwa ni nazo gituma navuze ni reka dufatanye n'abantu bari muri diaspora abarundi baba hanze dufise uburyo umwe wese atangiye uburyo buto buto bushoboka kuko nicyo tuma jewe narakoze cyangene nkagenda bose bakashwara ko ugasanga urumva n'imvura iyo ikwira hose ari nacyo gituma twebwe tuzogerageza nibaza ariko baratwumva wumve ubu bukene bwugarije bene wacu bwugarije urwaruka rw'iwacu nibwo bwugarije igihugu kuko nta gihugu gikenye nta gihugu kitagira abana bize gishobora gutera imbere na gatonya ubwo rero nibaza yuko nakamo kuri twebwe tuba hanze mugaragaza ubukene buri mu gihugu bumvise abari yuko ingorane bahura nazo uko bagiye basanga umuntu ugiye kubahereza utwo kurya none ejo hoho ahazwa n'iki dukeneye rero kugwiza uburyo kugira ngo tubafashe kubate ku kintu co bateza imbere muri mu gihe kirekire nabo icyo twifuza nuko dushobora kubafasha kugira ngo bashobore kwibako nk'akarorero nk'umukenyezi mu rugo umukenyezi mu rugo yatagira udufaranga yinjiza birabagora cyane usanga kandi byambagira rero dushaka yuko nabo bisununura na kare burya umukenye ngo switive yuko mu gihugu kidevelopa ngo wigisha umukobwa kubera we atayigisha n'abana azovyara ariko ngo uyigomba kwigisha wigishije umugabo gusa uba wigishije uwo nyene rero ni byiza yuko dutera intege abafasoni abakenyezi n'ababyeyi nabo nyine bumve uruhara bafise mu iterambere ibaze ibintu byose ku bagabo kubera n'abagabo nabo barakenera gufashwa kugira ngo dushike ku iterambere rirama murabona nko mu bihugu byacu byo muri Afurika ntidutere imbere kubera iki jyewe ndabyo nko muri kahise kacu usanga umukenyezi niko yatumuhereza uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu wasanga umukenyezi akumigwa muri politiki umukenyezi agakumirwa mu bucamanza umukenyezi agakumirwa mu kurondera umutekano ariko dushimira imana ko byaje ubu tubifise ubu n'ukuri abadamu bahagaze neza mugabo ntitwakurizwa nadushira hagati mu ginyo ubu twarashitse ahubwo ubu rero ntihageze aho dukenyera zikaguma tugakora kugira ngo aho twicaye tuhiriye kwiruka igihugu nacyo rero kihatorera koyo kugitera imbere ingufu z'abakenyezi z'abashinga ntayo bacu n'izacu zije hamwe kugira ngo igihugu kivumbuke nako tujye mu iterambere ridasubira inyuma rero abantu batwumva namwe nimwe turiko turavuga aha nibyo mvuga mugabo nawe uri kuvugira muri jewe uri kuvugira muri Audrey uri kuvugira no muri uyu mumenyeshamakuru ariko aratuvugisha kuko ni umuhamagaro wa buri muntu rero nibaza yuko ubwo bukene bwinshi nta kindi kizobumara no kurondera uburyo hanyuma tukabafasha kwiga imigambi kuko twebwe turi hanze turabona ibintu byinshi ushobora guhera ku kantu gatoya ejo kikazuba ikintu kinini cyane rero nibaza baratwumviriza tukabaha impanuro dufise ushobora no kutaba n'amafaranga erega interano z'amafaranga gusa si uburyo gusa hari uburyo umuntu akwigishije abaguhaye uburyo bunini cyane kuko bukugeza kure gusumba n'aho amafaranga yo kugeza
murakoze cyane rwose murakoze cyane nk'uko twabivuze mu ntango rishyirahamwe ryatanguje ryarateye akamo ku mbuga ngurukana bumenyi aho bafise urubuga rwa GoFundMe uburyo bwo guterera kuri internet bise Educational Assistant Campaign mu Cyongereza ariko kandi mugiye kuri urwo rubuga murashaka gushyiramo izina rya Madame Ella Uwimana kugira ngo mubone ako kamo yateye abari mu mahanga n'ahandi kugira ngo bagerageze kwifashanya nabo mu bikorwa barimo byo gufasha abatishoboye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane urwaruka rwiga rudafise uburyo abo bari ko baragerageza gufasha kubandanya muri za kaminuza n'ahandi murakoze cyane
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika
video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA radio yacu
ubu rero ni wa mwanya tugiye mu gice cya gatatu cy'ikiganiro aho tugiye kumva bimwe mu byo ishyirahamwe ryifuza gukora muri kazoza mu bijyanye no kugerageza gufasha ishyirahamwe imigambi mufise nk'ishyirahamwe nk'abarundi baba mu mahanga kugira ngo ibyo muri komara kora bifate iyindi ntambwe cyane bifate uwundi murindi bizogere kure muri kazoza kaza muri kazoza aho irishyirahamwe kumbure muribona mu myaka itatu itanu cyane icumi Madame Ella Uwimana ishyirahamwe ryanyu migambi murifitiye
Okay, mu myaka itatu hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu twebwe muri diaspora bo tumeze dufatanije n'abarundi bose baba muri diaspora bashaka guterera n'abandi bose bazodufata mu mugongo ikintu cya mbere twifuza kuzongeraho mu guhereza uburyo food security ni uko tuzorondera kubito abantu muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu avuga yuko ari ugushyira ibyo kurya mu kanwa k'umunyagihugu wese natwe twifuza yuko muri icyo gihe tuzaba tumaze gukora ibikorwa tugashobora gukoresha icyo kurya bafite ngaho turamaze kubona ko burya uburundi bukennye ngo kubera gukena ahubwo uburundi bukennye uburyo nk'ubu ibintu bijyanye n'ibyo kurya tumaze gukora twarabibonye nk'abantu baba hanze hariho uburyo bwo kubika uburyo tutakeneye cyangwa se butabahari urasanga uyu mugambi tuzawukorerwa kugira ngo dushobore kubagira ukuntu dushobora kubafasha kuza barabika ibyo byamwa aho babikenereye bakabirya nk'akarorero nko mu ntara ya Rwonge bararima amamandarine menshi ayo mamandarine iyo yeze barayarya ariko iyo igihe cyo kuyasarura kirenganye nta handi wokongera kuribona ariko nitwamara kubafasha nk'ibyo twagiye turabona hanze tuzawubafasha kugira ngo uwazora bikeneye abibone mu cy'ibitungoke hamera amatomati menshi cyane ivyo turakeneye kugira metode de conservation cyane tukagira na ihingura ayo matomati ariko ivyo vyose bizova hehe bizova mu mutahe wa jewe nawe Burundi uba hanze cyangwa uri mu gihugu ufite uburyo arabagwiza atunga aramashyirahamwe cyangwa abandi turabahamagaye nk'uko uru ntabwo ari urugamba rwa twenyine ni utugomba kugira ngo dufashe leta nayo ishobore gufasha abatishoboye twebwe bagiye bagira umugisha wo kugirirwa neza kugira ngo abandi bisononore ikindi nacyo dupanga mu bijyanye n'amagara y'abantu ubwa mbere mbanje gushimira leta y'igihugu leta y'u Burundi iyo yiyumviriye gufasha mu magara y'abakenyezi bakagenda kubyara atacu batanze hama bagafasha bakavuza n'abana kugira ku myaka itanu natwe turifuza yuko muri iyo myaka itanu iri imbere tuzaba tumaze kubafasha kubaka nk'ibitaro by'akarorero ibitaro bizoba byitiriwe abakenyezi aho umukenyezi azohora uburwayi bwiwe bwose afise agenda kubutura atahandaja ataraho ivyo vyose rero bikazodutwara uburyo umwanya no kwitanga yega n'abanyagihugu namwe nyene tuzobakenera ivyo tuzobasaba kugira ngo cyose dushobore kubishika kuko ni urugamba rw'umwe wese muri twebwe ikindi no kuzoraba narabonye nko mu kibazo ubonye ko tufise kiba ingorane y'abanyeshuri baje ku ishure narabonye abana barafise ibibazo byo kuza ku ishure tuzokenera kubaronderera uburyo bwo kwideplasa tubaronderera uburyo amabisi ashobora kubajyana ku mashure ivyo byose ni ivyiyumviro ariko bizoja mu ngiro ariko twese tugiye hamwe hanyuma ikindi nacyo no kurondera nkuko twabivuze amashuri kubaka amashuri kongera amashuri ku buryo atamwana azoza ararinda kugenda handi kure kugira ngo aje mu mashuri amashuri akaba hagufi narumvise ko banabigize kuri rya programme ya ecole fondamentale nibaza ko ari umugambi mwiza ariko ikindi kintu nabonye challenging gitera ingorane abana babakene n'urusanga bibagora uko mugiye ngo munda harari inzara hagazinduka inzigo nabonye abana benshi usanga nawe umwe ibikoresho by'ishuri ukamuha niforume none yogenda yambaye yogenda akambara akicara mu ishuri atarariye ikindi mbona ni uko dukoranye dukoranye n'abandi barongozi cyangwa abandi banyagihugu ko twashobora kuzorondera tuza turafasha abanyeshuri kugira ngo baronye nibura ibiri barye rimwe ku munsi bari mu ishuri kugira ngo bashobore gukurikirana mu nda hariho ikiriyo bamwe batagenda bariye abandi baburaye bamwe bagahita ngo bagata n'amashuri ikindi nacyo ni ugukomeza uwo mugambi wo gukorera ibikorwa hamwe gukorera ibikorwa hamwe bakaja mu makoperative kuko biroroshe kubafashiriza hamwe kuko ushobora na komite de suivi iroroha mu kubasansibiriza mu kubakurikirana kubera baba bari hamwe ivyo navyo bikaba bizodufasha kugira ngo dushobore kugera kuri iyo migambi imigambi yo gukora ni myinshi cyane nta n'uwo yitondagura ngo ayimare ariko muri bike bizoba icyo ni ikintu tuzoshyira ko cyane ego naho tuzokora aya maproje ikindi kintu jewe nibaza mbona nkunda kwiyumvira cyane ni icyo kubanza guhindura ingendo uko twiyumvira mu mutwe kuko hariho nk'abantu benshi usanga batagira akazi ugasanga umuntu akubwira ati jewe narize mugabo domene nizemo ntayihari nta kazi kahari nyakubahwa umukuru w'igihugu niwe yabwiye abantu igihe yari yagiye kuri abanyeshuri aterega mwese ntimuzokwira kuba ba misitanteri ntimuzokwira kuba ba ministre guverinoma yaruzuye none bavukanye byogenda gute ntimuzoguma mwicaye icyo tuzokora ni ukurabira hamwe umugambi wo gukora wo kugira amashuri tekinike abantu bakiga imyuga bivanye n'ubukene dufise niba dukeneye kubaka amazu abantu bakiga kubaza niba dukeneye kukongereza ibyo kurya abantu bagasa kwiga agirikiritire ukuntu barima kijyambere nta na byo twarima kera kubera murazi kuri sitakimera tukagira ntuzenye agriculture igezweho ubworozi bugezweho hanyuma ikindi twifuza abantu bo muri diaspora no basaba nuko modushikira muri uyu mugambi hanyuma tukazaba turazana abarundi abana biwacu bava mu Burundi baje kungura ubwenge hano bakaza muri Osclash abantu bizi bintu kugira ngo ufite experience aze ahigira ibindi cyangwa niba ari na domaine iri mu itari mu gihugu twebwe aho mu gihugu harimo ari Burayi ari muri Oceania ari muri Amerika iyo programme ihari turabona ukuntu twiyungunga njye dushyira amafaranga hamwe dushyira uburyo hamwe abantu tubaha indaro abana baze kwiga barangije bagende gusubira inyuma guteza imbere igihugu nk'akarohera abo twavuganye ku bijyanye n'abagore abajinekologue ni ukuvuga abaspecialiste b'indwara z'abakenyezi bari kurushe mu gihugu ibyo byose biri mu nzu dukeneye kwiga kugira ngo duteze imbere ubwo bumenyi hama tubone kwisononora urumva ntitwo bazanira ibitaro kandi ababikoramo badakwiye ata experience bafite cyangwa atanamaspecialiste bafite icyo gihe tuzokoreza ibintu bya exchange of experience ari abantu bavino bakaza kwigisha bagutanga amaseminari hari cyangwa baza kugira amatraining ngaho ibyo byose ibyo tuzokorera hamwe niyo saba rero yuko igihugu abarongozi mube hagufi diaspora works for mercy kugira ngo mudutere intege mudukore ivyo mutubwire ivyo mukeneye ko tubafashamo hama nako tubagira ivyo dukeneye ko mutworoherezamo kugira ngo dushobore gukorera hamwe tuvyure igihugu twiteze imbere mu iterambere ridasubira inyuma murakoze cyane gose
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Reka kumbure dufata akanya dufate amanimero yanyu kugira ngo abifuza kwifatanya namwe bashobore kubashikira haba abari hanze mu mahanga hano muri Amerika canke abari mu Burundi duhere kuri mwebwe madame Audrey urashobora kuduha nimero zanyu kubifuza kwifatanya namwe aho ibujumbura mu Burundi bashobore kubahamagara aka nimero ka madame Audrey Nahimana canke aho bokuronka ni he
Eko, numero yanjye ya telefone ni +57 75 632 662.
Yasubiramo?
Ndasubiramo +57 75 632 662. Abo kwifuza gukorana nanjye bondondera ngaha ibujumbura niho mba tukavugana ingene tugiye gukora murakoze
cyane namwe madame Ella w'Imana ushobora kutubwira uburyo abari mu mahanga bashobora kugushikira haba email cyangwa telefone WhatsApp n'izindi zikoreshwa muri iki gihe
jewe ntabwo ngwe gutora ndi one line away inomero yanje ni 7 5 5 3 6 2 2 6 2 niyo nimero yanjye ngendanwa niyo nimero yanjye yo kuri WhatsApp mushobora kutubungikira email kuri diaspora@mercy email yacu ni de nko muri data we nko muri wewe o yo muri okay me yo muri mama foundation ni F ni F O U N D A T I O N A N E @gmail.com. Rekandayisire mu gifaransa donc mon numéro de téléphone c'est le 713 550 3362. Notre email c'est le DWOM Foundation, c'est foundation@gmail.com. Abashaka no kuraba aho dukorera turafise website ariyo site ni www.diasporaworks.org. Email address is dwomfoundation@gmail.com. The phone number is 713-550-3362. And you can search on our website www.diasporaworks.org.
Murakoze cyane, murumva ko mufasoni Madame Ella Uwimana bibahaye mu ndimi zose zishoboka kugira ngo mushe kubaronka, aba mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Cyongereza, kugira ngo ntimugire ibibazo mu kugerageza kwifatanya nabo mu gufasha abana bo nikora abafise ibibazo bitandukanye cyane cyane gwaruka bwo mu mashure mu gihugu cy'u Burundi. Uyo rero yari Madame Ella Uwimana, murundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe z'Ubucundi. Rero abifuza kwifatanya nabo barabacuzuniriza cyane gufasha abo bifasha nabo.
Kandi nkabasaba na leta yuko yodufasha bakatworohereza kera harahoraho uburyo bwo kugira ngo turungishe udufaranga, ariko umuntu arubusa ari gatonya ntagira mu rugo ari kanini. None ubu hariho iyo turungitse usanga ataco banyagihugu baronka. Izo vyaraciye intege abantu bo muri diaspora, sinzi ababizi bashobora kura mu ntabwo tugitanga turi benshi. Rero twasaba yuko leta itworohereze banyakubahwa ababyeyi kugira maze tubafashe gufasha bene wacu. Turungitse nk'umuntu arungitse akadovize bakamuhereza n'akadovize murondere, kuko nabyo biri mu byongera iterambere mu gihugu. Twizere ko muzokumva kamo tubateye, kandi murakoze mukomere ku ibanga turabashyigikiye. Mugira Imana.
Murakoze cyane rwose. Naho rero niho ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi kirangiriye. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese, umunsi mwiza, murakoze.